bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe nikaze nshuti bakunze ibiradi ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo ndabafitiye muri kano kanya.
Usanga abo baronka uburyo bwo kuburana naye twebwe nta buryo usanga dufise bwo kuburana tugira tuze kuburana tugasanga icabona ngoza n'ibihumbi bitanu.
Uyu ni umwe mu basangwa butaka wo mu kiyaya Cimbo mu Burundi avuga ko bageranije n'ubundi bwoko buburi ngaho mu gihugu c'u Burundi bo batarashika ku ntambwe yo gushobora kwiburanira amatongo yabo. Ni mu gihe abatwa bo muri ico kiyaya bahanzwe cane gose n'ikibazo c'amatongo. Ivyinshi muraza kuvyumva muri kino kiganiro kiza kubashikana kandi muri komune Gihanga y'intara ya Bubanza, aho tubabwira ivy'umwigeme Adelphine Nimfasha w'imyaka 15 azubwa mbere mu bakobwa biruka bakoresheje amakinga. Adelphine ariko yitegurira kuja guserukira Burundi muri Afrika y'Epfo naho adashigikiwe.
Nditeze yuko nzoronka uwo mudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cacu c'u Burundi, ariko uburyo nibukeya cyane.
Iyo nkuru rero ya Delphine anyonga ikinga hamwe n'iyo ngorane y'amatongo mu basangwa butaka wo mu kiyaya Cimbo ziri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku mukuru n'amashinga mateka ya Ethiopia Abdalla Jemada kuno w'Imana yatangaje ko atanze imihoho ku bumvu atashimye kuvuga. Jemada yari muri ico kibanza kuva mu mwaka wa 2010 imbere yaho yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kandi akaba n'umukuru w'intara ya Oromo ibamwo abantu benshi muri ico gihugu. Yatangaje ko agiye kubandanya ari umushinga mateka aserukira ishirahamwe riharanira demokarasi y'abanyagihugu muri iyo ntara ya Oromo. Jemada akavuga yamara ko ategekanya gushikiriza icatumye atanga imihoho inama nshingamateka niyaramuka imwemereye yuko iyo mihoho yiwe yakiriwe. Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse iby'agategekanyo guha viza abanyaturukiya bifuza kuza muri Amerika ku mvo zitandukanye no gusaba ubuhungiro. Itangazo ryasohowe kuri no w'Imana na ambasade ya Amerika muri Turukiya rivuga ko ibiheruka kuba mu gihugu cya Turukiya byatumye Leta ya Amerika isubiramo kwiga ivyo Leta ya Turukiya yemeje bijanye no gucungera umutekano w'inyubakwa hamwe n'abakozi ba ambasade ya Amerika. Ariko iryo tangazo ntiryatomoye neza ivyo igihugu cya Turukiya kitabashije gukora n'ikiringo iyo ngingo izomara. Mu ndwi iheze ico bikoze, ico gihugu cagabishije umunyaturukiya akora ya ambasade ya Amerika Metin Topuz kimwagiriza kuvugana nabo. Turukiya yagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Recep Tayyip Erdogan mu mwaka uheze. Mwomenya ko inyuma y'iyo ngingo ya Amerika Turukiya nacyo cyaciye gifata ingingo ihagarika guha viza abanyamerika bifuza kuja muri ico gihugu mu gusubirizanya mu ndumane n'igihugu ca Amerika. Adijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet ariyo www.radioyacu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni www.radioyacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze mutwumva kandi tubifurize n'indwi nziza.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kuburana amatongo ku miryango y'abatwa biracagoranye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ababa mu ntara zo mu kiyaya Cimbo bamwe bavuga ko bataragera ku rwego rwo guhangana na sentare, abandi nabo bakavuga ko bitaborohera kubera abakenye. Reka umunyamakuru wacu Diane Ndonsa akoreje ijwi rya Amerika mu ntara zo mu kiyaya Cimbo atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Nubwo muri rusangi ukuburana amatongo atabo byorohera imijyango y'abatwayoyo ivuga ko ihanzwe n'ingorane nyinshi harimo no kuba itaragera ku rwego rwo kwitura ubutungane
izo nzego ziraturemereye cyane ntidushobora kuba twovyitura ahubwo turagera ko mu bisanzwe kuko tumaze kubona iki turemereye tubambura tugaca bugufi n'ibwo abasangwa butaka
eka nabamaze kujijuka bakitura ubutungane bavuga ko bahura n'inzitizi zo kutaronka amafaranga akenegwa hamwe nayo kuyunguruza canke ayo basabwa n'ivyabona igese ntare ibibatumye uyu numwe wo mu ntara ya Bubanza yayaze n'ijwi rya America
bobo urabona ko bafise ubikora zijya nk'abafise n'amafaranga nabi wabo bari mu ntwaro zikomeye cyane usanga bo baronka uburyo bwo kuburana naye twebwe nta buryo usanga dufise bwo kuburana tugira tuze kuburana tugasanga icyabona ngozana ibihumbi bitanu ngozana ibihumbi icumi cyo giye kukubera wawundi afise agacatanga vya bihumbi icumi canke cumi na bitanu wewe ntacu uhita uvuga muri sentare icyo rero nico gitwiciye mu buryo bwo kuburana amatongo yacu
uko ibintu bimeze mu ishyirahamwe mpuzabatwa ryo mu Burundi UNIPOBA bavuga ko basanzwe babashigikira muri bene izo mburano uri Serukira Leona Habimana avuga ko babarosa inyigisho zingene bakwiye gukurikirana imanza zabo binakenewe babaronsa n'abashingwa manza
usanzwe uko tubikora twabashika ko tukabaha impanuro tukabereka nyene bakwiye kubyitwaramwo na cane cane ko wasanga tubahiriza ibiringo babahawe n'ubucamanza kenshi iyo ningorane bakunda kugira canke iyo batsinzwe hageze kunguruza ugasanga ntibariko bavyo bunguruza imanza zabo kugihe ivyo rero ni ibintu tubahimiriza na cane cane ko naho gira ico tubafashije mu mukubaronsa ubaburanira nuko urubanza rwabo babanje kurufata mu minwe iyo bikenewe bakarutanga mu mwanya cyangwa bakunguruza mu mwanya
ariko nubwo biri uko imijyango y'abatwa ivuga ko idaherutse kubona ishigikirwa n'irishira hamwe Ruheto William umwe mu baserukira abatwa bo mu ntara ya Cibitoke avuga ko baherutse kunyagwa amatongo ariko batabona ari baserukako
muri ni proba ntibadusigikira byadusigikira mbere ariko ubu ngubu nta numwe duherutse kubona aza kudusigikira mu imyaka nuko byaheranye nko mu 2010 niho twaheruka kubabona baza kudusigikira ariko ubu nta numwe akiza kudusigikira urumva ko twarinze tunyagwa tugakubita induru ntibitabe badutabare twosaba yuko nkuko babyumva burungika nk'intumwe imwe ikazi kadusigikira bakavugana na musitanteri ikibazo kiyerekeranye naho hantu batunyatse tukumva yuko bo tubariza tugakomorerwa aho hantu hacu
igabanuka ry'ifashanyo zinjira mu gihugu niyo mvo nyamukuru yuko ishiramwe mpuzabatwa mu Burundi UNIPOBA ritagishigikira abatwa muri ibi bibazo by'amatongo Leona Habimana niwe ariserukira
muri no minsi turafise ikibazo cy'uburyo nta buryo bukwiye dufise kubera abagira neza usanga baragabanutse uretse no kwishyiramo mpuzabatwa UNIPOBA no mu yandi mashyirahamwe birabonekana ko uburyo abagira neza bagiye baratanga bwagiye buragabanuka natwe rero bikaba byaradushikiye
tumenyeshe ko izi ngorane zo kuburana amatongo mu miryango y'abatwa zitari mu ntara zo mu biyaya by'imbo gusa abarongoye ishiramwe UNIPOBA bavuga ko bene ivyo bibazo babironka ku bwinshi bivuye mu ntara zitandukanye zo mu gihugu mu ntara zo mu biyaya by'imbo Diane Donse ijwi rya America
Yane ndonse urakenuye imbere yuko rero duca tubandaniriza muri zo ntara nyenezo mu biyaya vyimbo mu gihugu cy'u Burundi tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara barimo umwe politique Diane Rwigara atabwa rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali ntirwashoboye kuburanishwa nkuko vyari bitegekanijwe ivyuma bidukundiye turaza kugaruka kuri no nkuru imbere yuko dusozera kino kiganiro Nari nabiciye ku masonga nkitangura mu Burundi hari umwigeme yiruka atwara ikinga amaze kugera ku rugero rwo gutsinda mu mahiganwa mpuzamakungu mugabo akaba ataburyo n'ibikoresho bikenewe afise wonawe sundi ni Adelphine Nifasha ariko mbere yitegura kuja kuri no wa kabiri mu yandi mahiganwa mpuzamakungu mu gihugu cya Afrika y'Epfo icegera cy'utwara ishamwe ry'abanonotsi bakoresha amakinga mu Burundi yemeza kwiryoshira hamwe ataburyo bukwiye ryoronka bwo kumufasha mugenzi wacu Roje wirika neza kubitiye gihanga aho yasanze nifasha ariko arimenyereza reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye
tanguye kunyonga ikinga mu mwaka wa 2014 niga mu mwaka wa gatandatu by'amahiganwa nce ndabitangura ico gihe nyene ntanguye natanguye ntata na entraînement mafite mba ndonke kibanza cha gatano
ubu numwige Madelfine nimfasha b'imyaka 15 aba muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu rengero bwo Burundi uwo mukobwa avuka mu mujyango w'abana 9 akabagira 8 ku myaka 15 gusa nibaza mu kibanza cha mbere mu Burundi mu gusiganwa ku makinga mu bigeme ubuhinga bwiwe bumaze kumushikana mu mahiganwa mu Misiri abatahukanye kibanza cha mbere ku bihugu 2026 zari vyitavye namusanze ariko arimenyereza mbwira igituma
turiko turagira mantrinema kandi dufite mission yo kuja muri Africa du Sud kandi naho nyene nditeze yuko nzotahana umudari w'ikibanza cha mbere niteze gutana umudari kwihiganwa gikinga kuko nsanzwe ndi umunyenzi w'amakinga mwabibonye frema ndakunda ikinga cyane nditeze yuko nzoronka umudari kandi nzoronka intsinzi y'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko uburyo nibukeya cyane
iyo kena ry'uburyo rituma nifasha taronka n'ikinga rigezweho ry'ukwimenyereza kuko ishira hamwe ry'abanonotse mu Burundi seno ririmuha yitegurira amahiganwa akomeye gusa ariko si ivyo vyonyene
tugiye mu mantrinema entraîneur wacu turi nko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi entraîneur wacu niwe yisopa akadufasha tukiyantrena haraho tubara tuja tuvino muri Gihanga tuja mu ntara ya Imuyinga aho tukagenda ku masaha 10 yonyene tuvuye ino samoya buke tukabandanya muri Tanzania naho nyine tugakina ariko niwe abayisofye ku mufuko wiwe kuko abavyeyi bacu ntibafite uburyo bukwiye.
Felix Ndikumana cegera cy'umukuru w'ishyira hamwe y'abanonotse banyonga amakinga asanga abishoboye bose bari bakwiye gufasha uwo mwigeme.
Twe bwishyira hamwe ryacu ryo kunyonga amakinga mu Burundi ntituri ku rugezo wo gufata mu minwe uru rukino rwacu nkuko bikwiriye nko mu yandi makungu na leta yacu urabona ubukene buhari ntiri amezi ku rugezo nabwo ni kugudufasha udufata mu bugongo ku rugero ruhagije kera mu misi heze hariho nk'iyi Brarudi yarifise abanonotsi babahungu bita bamagogwa babanyagihanga nyene banyabenda barafise amaking agezweho nk'amapejo agezweho kuri kya gihe bafatwa mu mugongo na Brarudi rero harakeneye nk'ayo mashirahamwe haya amajansi indege nk'aba bagira nk'ama ONG nk'aya masirasi acha kumenyekanisha nk'ivyayo kugidufate mu mugongo ubugira igira ubugira babiri babako yadufasha twebwe nabo ngusanga barifashije kandi niho urukino rwacu rw'amakinga mu Burundi kubona gotera intambwe ishimishije mu Burundi no makungu no muri Afrika.
Ndikumana nasigura kwerekana ryo buryo rihombesha igihugu
nkubu komite National Olympic yatwayeme kuduha uburyo bw'umukinyi umwe umuhungu umwe n'umukobwa umwe mugaho handi wasanga batwe nk'umu entraîneur batwa abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri abakinyi bacu nibidagadura nibiyagura mu gusiganwa kuko muri mu makinga ni ugufashanya wowe uraje imbere wundi agasubira agakurikira abandi bakwiye ari nka batanu we muri babiri ntacyo mugenda kubatorana hari hamwe tworonka nk'uko dufata mu mugongo nk'abashyira hamwe yabigenga bikora utwabo vraiment twebwe mu Burundi icyamu yacu byo bananonotse b'amakinga cyo kunyonga makinga twotera imbere kandi twagera ku rwego ruhagije mu muri Afrika no kwisi yose akarorero nkubu kwa kabiri uyu mukobwa turi kumwe azogenda muri stage muri Afrika y'Epfo mu madegeko ntihari kugenda wenyene hari kumwe n'undi bagateza kujana itwa Evangeline rero hari n'abandi bahungu babiri bategeza kugenda nkubu bemereye Adelphine azojana n'undi twa Mohamed Amad rero iyo tufise nk'uburyo buhagije hagenda nk'abakobwa babiri hakagenda nk'abahungu babiri
mu kurindira Adelphine nifasha kumara umwigeme muhira nkuko twabibwiwe n'umuvyeyi wiwe Cassie Maniragesa twamusanziwe ariko atonora ibiharage
nabonye abishoboye n'umukera arawuheka ku king na ndawurimye niba ushomba nyine aragira na entrenema akapanga agashika umusiga atakapanga akaja mu cibitoke kongera akagaruka tumwifurije ko yoronka n'iterambe kazoza kamufasha
Venansi bigindavye nawe mukuru wa nimfasha hari ica bona iyo yihweje mwene nyina
kare mu bisanzwe mu mwana w'umukobwa nta kibanza bamuhaye mu gubo biragaragara neza ko nawe afise ikibanza kandi nivyo nivyiza vraiment kwerekana yuko natwebwe nyene abakobwa n'abamama ngera dushoboye ego umukobwa siwe mu ruhimba ubu mu bisanzwe arashoboye ubu unye turi capable de faire dushobora gukora byose kimwe gusa kintu nabonye mu bijanye nabigemere n'abafashoni bari kengera barafise ikintu cyo kwikengera
Komine Gihanga Adelphine nimfasha vukamwo nivamo banonotsi batanu ba mbere mu gusiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu isanzwe ifise umuco wo gutwara makinga kurusha ibindi bice byose by'u Burundi Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje wirika neza iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusura kwiyumviza kuri wezi tatu akaburungu radio Jovewa akaburungu.com mu masaha ari imbere mutsuba twamaze kubashira kwa ka video rero ka Adelphine kugira mu murabe ingene anyonga iryo kinga nimuze gutangwa ku rubuga rwa Facebook yacu ariyo Vewa radio yacu mukanya dukubitira mu rumonge mutwumva kuri FM 94 n'ibiti 9. Inkuru ya Diane Gwigara iraza kuboneka mu kanya ari ku imbere twanze tubabwire iby'ababyeyi bo mu ntara ya Rumonge neza na neza commune Bugarama mu gihugu cy'u Burundi badehukiwe no kurera abana impamvu umukurira tushatse kuvuga ko harungika mu ishuri impamvu murayumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda.
Benshi muri abo banyagihugu batandikishije mu mashuri y'intango abana babo nabo ku mutumba wa Magara ya kabiri. Ivyo bikabuko mu gihe umuce munini w'ivyo bibondo ubu kwije imyaka indwi isabwa kugira ngo vyakigwe mu mashure ya leta atagisabwe. Miburo Ephrasi umwe muri bo aratubwira imvo zatumye atandikisha umwana wiwe.
Ituma tutitaguye kwandikisha abana kubera ubukene tubatanguza amazi imyaka 10 urajya genda kumandikisha kubera tuba twarose uburyo bw'amakaye tuyabuze naho arakoma ngaho muhira nkaje niharura ubukene ndabufise none ugira Jesse ufise umwana amazi akachumi ariko ubuno kuri ndabona yuko yabatari ubukene kwigisha umwana kuri byare byiza iditaheze bumva ntitwobashira mu ishuri nkubu ndamufise kubera ubwo ubukene cyashobora kuzomujyana ku ishuri ubukene ndakinyufise nkuko ndabufise birababaje nyene none kubona abandi bajya ku ishuri nawe umwana ukamurunga kukurima gafata isuka tari bwagere kurima abandi bariko bariga umva bitababaje nyene none twosha tujya kwiye
kugabo bavyeyi kandi baramaze gucika intege zo gukundisha ishuri abana babo aha bagafatira kubijanye nuko hari abandi bize kera ariko bakamara igihe kirekire batararonka ubuzi. François Nzohabona we abonako kwigisha kudandaza umwana biruta kumushira mu ishure muri kino gihe.
Jadishaka kukamyigisha ibintu byo kudandaza kubera dukuhitamo kubakondisha ibintu byo kudandaza birengeje agafaranga gakeka buhoro buhoro. Duca dufatira kwa abo bantu babahejeje tugaca dusanga nta buzi barose kandi ari beshi. Abantu babeshejwe n'urudandaza batitse usanga aribo beshi kandi usanga bateye imbere ku buryo bushimishije. Twaciye tuvunika intege yuko tubandanya kubigisha uko twobigisha mu bijanye no kudandaza.
Nayo ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo babona kwico kibazo cyo kudashira abana bageze mu ishure gitegwa nuko atategeko na rimwe rihari rihana abavyeyi bibonetse ko bigize sindabibazwa. Jacques Shimirimana arongoye urunani FENADEB ruhurikiyemwo ayaharanira agateka k'ibibondo mu Burundi.
Ico kibazo turakize casubire kuza kunyugwa n'igihe igice ca mbere c'abana bari bahejeje fondamental bahejeje hayobegwa abana benshi cyane abana baba ibihumbi 188 mu gihugu cyose. Ivyo bintu ntavyo twari tumenyereye ngaha mu gihugu wacu. Ivyo rero bica bituma nahabamwo ukwihebura abavyeyi nabo murabizi ngahe wacu mu Burundi kwiga si itegeko. Leta yarashizeho rijya tegeko rituma kwiga umuntu yiga ku buntu mugabo nta tegeko rirahaba ritegeka umuvyeyi wese kurungika umwana wiwe ku ishuri. Hariho ikosa riri kuwategerezwa gutegeka yuko kwiga ribitegeko ngaha mu Burundi. Hamwe umuntu atarungitse umwana ku ishuri ahanwa. Twebwe ikintu turiko turakora kandi dushiramo ingufu nyinshi cyane nuko turiko turahimiriza baba bavyeyi baba bajejwe intwaro twese duhagurukire rimwe abana bacu nibahe bamashuri.
Nubwo biruko abajejwe intwaro muri commune Bugarama bavuga ko bagiye kwisunga yandi mategeko ahasanzwe kuko badashobora kwihanganira abavyeyi batitaho kwandikisha abana mu ishure kandi bamaze gukwiza imyaka. Oscar Ndikumana n'umuhanuzi wa Bustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama.
Kwepe ngaha muri komine yacu ya Bugarama turabona yuko ikibazo twari twagize cari kibazo c'abana bisaba yuko umwana ataja mu ishuri. Twebwe itegeko turashobora kwisunga amategeko y'ingo n'imiryango kubera umwana umuvyaye utegerezwa kumuha ivyankenerwa ivyo vyankenerwa navyo sokuvuga yuko kushira mu ishuri umwana kirimo wowe se atajanye umwana ku ishuri byashobore kumushira
izindi ngorane zihari zituma abo bavyeyi batitaho kwandikisha abana babo kare nkuko bavyivugira nuko niyo bagiye gusaba ibibanza mu mashure badashoka bakigwa kugabo ibiri mu nzitizi zituma kandi badebukirwa kubandanya batonda imisi yose mu biro vy'amashure kandi babona ko batakigwa mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves irankunda ijwi rya Amerika.
Igisata cy'ubutungane mu Rwanda urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara barimo umunyepolitike Diane Rwigara atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Rwanda ntigwashoboye kuburanishwa nkuko byari bitegekanijwe kuri uno wa mbere dosiye y'urubanza ntiyashoboye kuboneka idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Kigali Eric Bagirubusa.
Abari kwa basukori batatu bongiye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa niyo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko ntajwi nta nishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubisiruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewe imintebe ariko bibi by'ubusa ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara muri umunawe w'amahora Anne Rwigara na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp ibaruwa Anne Rwigara bivuga ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize kugira ngo barebe ko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro, buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze busubira bizako ziriho ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko ikiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga bo hamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije ndeke byose asanga nta banga ribirimo cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati nzamuye icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye aleluya. Nimvugo mwijwi rituje yazamuye amaranga mutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasa abandi bubika imitwe. Yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa. Urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso Maître Buhuru yabona. Rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha. Ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye. Urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera Sinaporo Rwigara, Arioste Rwigara na Aristote Rwigara. Rwanagaragayemo Maître Bernard Ntaganda Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbere kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryamaze gucikamo ibice. Mu magambo make n'ijwi rya Amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa. Aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we. Maitre Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhiraga komereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko. Umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru.
Oya hangana ni muri parike.
Mutabera.
Parike abaturage. Nise ko waje gutera.
Nanga ndikuvuga ubutabera.
Murahe mu kira President Republika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntago mumukorera. Ngenda mukorera kandi. Tugomba kwemera ko mu Rwanda gomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru abafotorage ni babivuga byose uko mubayeho uko mwindwa mukubita abaturage n'ibyo. Ubuze niba mumuhutaza umuturage muzamugeza mu.
Ntibyahereyeho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye Maitre Ntaganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora. Kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye Maitre Ntaganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke bantaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u Rwanda ntago arakarwa u Rwanda rugomba kwemera demokarasi nkuko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije. Murakoze.
Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara rero icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye. Nyina ubabyara Adeline Rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Harakenoye mgenzi wacu Eric bagira ubusa. Ishami rya Onigita Impunzi ku isi RCR kuri uno wa gatandatu ryararonkeje imfashanyo inyuma y'umwanya RCR idashobora gushika ku Barundi barenga 1,300 bahungiye muri Congo kubera intambara yari imaze igihe mu karere ka Fizi. Menyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Byari ibyishimo byinshi kuri izi mpunzi z'Abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari yikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashyitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Muzikimuza abana ntibagenda ku ishuri kubera iki? Kubera inzara. Kuva ukura mu kwezi kw'indwi nta kintu turaronka. Baguma baduhenda ngo ubukatesimu ngo burahari. Tukababwira rero ko ubukatesimu ntabwo mwaduhaye, mudusumire natwe turonke indya duheza abana. Ariko n'ubu ntabyo baduha. Ubu abana turiko turabiruka kubera inzara. Ubu abana urabyuka wo muvyeyi ukaraba umwana agatangura kurira, ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira ku ziko kugira ngo umwana agumanye icizere ngo mama ariko arateka. Kumbe ntabyo abana badufanya n'inzara, mudusabire baduhinja natwe abana bake.
Nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kw'indwi basohora ubu bukarata.
Nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori, amavuta ndetse n'amashaza, imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi. Ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha PAMU yagishakira umuti urambye.
Indwi zirenga zitatu atakurya umukanda twatwati bica umukanda munda.
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda, aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda.
Izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zagize ikibazo
gupokera zihura ni ingorane zitandukanye abatagize ronsa makarata bamakarata abatari yasomye nabandi bazitaye noneho bagira iki kibazo cuko bataronka kuri urya munsi wababwira munsi wa kabiri munsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hani wacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana
tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi kuyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isipamu ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu nkambi yo mu Rusenda utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge aho ari impunzi zisanga nta mafaranga ari mu dukarita abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
akoze Vedaste ngabo ni nakuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwatwumviriza mwakoze Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mugire indwi nziza.